mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio 18 muri kumena Joe Diane na Hazwe ndongo nyibiganiro na makuru twafitiye muri kano kanya.
Inama nshinga mateka irateye ivyatsi amajambo yashikirijwe n'umukuru w'umugwi umwe bwa Afrika abona ko muri ico gikorwa ca misi yose kandi gisanzwe c'ubutungane bw'u Burundi ashobora kwaduka ivyoza bitosekaza ubumwe bw'abarundi n'ibikorwa by'umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi CVR.
Uyu ni umuvugizi w'inama nshinga mateka y'u Burundi Alexis Badianda Ihimbaze avuga aho urwego avugira ruhagaze inyuma yaho ku munsi wa gatandatu ishami ry'umuryango umwe bwa Afrika ritereye ivyatsi isohorwa ry'imitahe mpuzamakungu ku bantu 17 muri bo harimwo wahoze ari perezida w'u Burundi Pierre Buyoya bagirizwa kuba baragize uruhara mu igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye. Iyo nkuru co kimwe n'imyimamaze y'abakandida mu matora ya Congo irenze turazigaruka ko handi hato. Ako mbaze ndabwire muri maka imbere kuja kuri ayo makuru nce ku masonga n'ayandi ndabafitiye ntahize ndabwira ko umurwi w'abakenguza amateka bafise igihagararo gikomeye muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraye bemanze ko bafise ivyemeza bihagije ku muhungu w'umwami wa Arabia Saudita Mohammed bin Salman ari nyuma igandarwa ry'umenyesha makuru Jamal Khashoggi. Ivyo babishikirije nyuma yuko babonaniye na Gina Haspel umuyobozi w'ikigo CIA kijeje iperereza hanze y'igihugu ayo babwira ivyo ikigo arongoye catohoje igandagurwa rya gahomera bunwa ry'umunyamakuru Khashoggi yagandagwa cagaguye ibihimba by'umubiri wiwe ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa 10 uno mwaka. Amajambo yabo bakenguza amateka aje avuguruza perezida Donald Trump yari yavuze ko atakimenyetso na kimwe cemeza ko umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman ari nyuma y'igandagurwa rya Khashoggi. Umubonano w'abakenguza amateka biryamunyu mu nama nkenguza amateka ya Amerika n'umuyobozi wa CIA ubaye inyuma yuko ico kigo gikumiriwe mu wundi mubonano wahuje mu ndwi iheze umushikiranganje imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo n'uwo kwivuna avance Jim Mattis ku ico kibazo ca Khashoggi bompye ko ari batatu bari bavuze yuko atavyemeza yuko umuhungu w'umwami muri Arabia Saudite yoba yaragize uruhara mu igandagurwa rya Khashoggi. Mu kwezi guheze muribuka ko Trump yagaragaje ko ashigikiye ubwami bwa Arabia Saudite igihugu gicuditse na Leta Zunze za Amerika mu kurwanya igikenye cha Irani mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Kumugabane wa Afrika naho abashinga amateka batari bake muri Sudani ejo kwa kabiri barashigikiye inyanyurwa y'ibwizwa nshingiro ishobora guha uburenganzira perezida Omar al-Bashir kwiyongera manda ubundi irihari ridahinduwe. Bashir ari ku butegetsi kuva mu 1989 ntiyemerewe gusubira kwitoza inyuma y'ikiringo ciwe kizorangira mu 2020. Umukuru n'amashinga amateka ya Sudani Ibrahim Ahmed Omar yasiguye ko yaronse urwandiko rwate ku mikono na benshi mashinga amateka bashigikiye ko igirizwa nshingiro inyanyurwa hakongerezwa ibiringo umukuru w'igihugu amara ku butegetsi. Radio ya Amerika mukunda isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukamuri ko muyumva mwe muri mu Rwanda muri kuri FM 104 n'ibice bitatu kandi turabahaye ikazi kuri mwe mutwumva mu Burundi mukurindira ko dutezurirwa na CNC turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 metero 31 na metero 41 ku mugoroba kugira ngo mutwumve muca muja kuri metero 19 na metero 22 ahandi muja kugira ngo mwumve ijwi rya Amerika ni ku buhinga bwa none kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com turi no kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni canyu.
Inama nshinga mateka y'u Burundi saba makungu kutivanga mu biraba ico gihugu mu itangazo ryashikije n'uyivugira inyuma yo ku munsi wa gatandatu ishami ry'umuryango umwe bwa Afrika ritereye ivyatsi sohogwa ry'imitahe muza makungu ku bantu 17 barimo wahoze ari perezida w'u Burundi Pierre Buyoya bagizwa kuba baragize uruhara mu igandagurwa rya nyakwigendera perezida Melchior Ndadaye. Alexis Badian Ndayihimbaze avugira inama nshinga mateka yasiguye ko u Burundi bwikukiye kandi bwigenga kuri ubwo ivyo Burundi kubwiwe bibazwe abarundi. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Inama nshinga mateka y'u Burundi irashima ibikorwa ubutungane bw'u Burundi buriko burakora kubijyanye n'itohoza ryigandagurwa ya perezida Melchior Ndadaye na bamwe mu bo bafatanya kurongora u Burundi mu mwaka w'1993. Mu itangazo iyo nama nshinga mateka yashikirije kuri uyu wa gatatu yiyamirije ibyashikirijwe na Musa Faki Mahamat arongoye umugwi w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Alexis Badian Ndayihimbaza avugira inama nshinga mateka avuga ko ibyo byashikirijwe atashingiro bifise.
Inama nshinga mateka irateye ivyatsi amajambo yashikirijwe n'umukuru w'umugwi umwe bwa Afrika Faki Mahama Musa we abona ko muri icyo gikorwa cya misi yose kandi gisanzwe cy'ubutungane bw'u Burundi hashobora kwaduka ivyoza bitosekaza ubumwe bw'abarundi hamwe n'ibikorwa by'umugwi w'igihugu ujejwe kuri no kunywanisha abarundi CVR. Arongera kandi akavuga ko izo ngingo zo kubandanya urubanza rwagira abakoze icaha cyo kugandaguranya n'icyubahiro Melchior Ndadaye zafashwe n'ubutungane bw'u Burundi ari gikorwa cha CVR ariko ibyo byose ntabwo ari byo.
Kindi inama nshinga mateka iciye kuyivugira ishikiriza yemeza ko umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi atabo baje ufise bwo guhagarika amatohoza ubutungane buba buriko burakora nari igihugu cy'u Burundi kiri mu mahoro.
U Burundi ntiburi mu ntambara kanatsinda nta n'ikintu na kimwe coza kibuza inzego z'igihugu muri kino gihe gukora icyo zitegerezwa. Kubwi inama nshinga amateka y'u Burundi ubutungane bw'u Burundi buri ko bubandanya igikorwa bwari bwaratanguye umugwi w'igihugu ujejwe kuri no kunywanisha abarundi nta burenganzira ufise bwo guhagarika ibikorwa by'inzego z'ubutungane na cyane cyane urwego rukuru rw'ubucamanza bw'igihugu rushikiriza ijambo rya nyuma ku madosiye ari imbere y'ubutungane.
Inama nshinga mateka yemeza ko iby'amatohoza kubijyanye n'urupfu rwa perezida Ndadaye bidashobora gutosekaza umwe bw'abarundi kandi ataho bihuriye n'ibiganiro by'abanyepolitike bisa n'ibyarangiye.
Inama nshinga mateka iriyamirije ibishikirizwa ko ingingo z'ubutungane zafashwe na Parki Nkuru ya Repubulika zishimikiye ku mbo za politike canke ugushaka gusamaza abenegihugu. Inama nshinga mateka iriyamirije yivuye inyuma iciyumviro kivuga ko igikorwa kiriko kirakorwa n'ubutungane bw'u Burundi ari ugushaka kudindiza inyishu y'ibibazo byaganiriweko muri bya biganiro by'abarundi mukaba muzi ko na nyabiyago nyene bisa n'ibyarangiye. Inama nshinga mateka isaba amashyirahamwe mpuzamakungu kureka kwivanga mu bibazo byega abarundi ubwabo bijanye n'ubwigenge bw'igihugu.
Amatoza kubijanye n'urupfu rwa perezida Ndadaye yatangujwe kwa 2025 kwezi kwa 11/2018 aho mushikiriza manza kezigenza wa Repubulika yahagarika bane mu bakukuru ke b'intwazangabo zahoze mu gisirikare cya kera kuko bakegwa kuba bafise uruhara mu itegurwa n'igandagurwa rya perezida Ndadaye na bamwe mu bamufasha kurongora igihugu. Kiretse abo bane ubu bafungiwe mu mabohero atandukanye. Umushikiriza manza kezigenza Sylvestre Nyandwi yarasohoye imitahe 17 ku bantu bahoze ari intwazangabo mu gisirikare cya kera. Wahoze ari umukuru w'igihugu Pierre Buyoya bamwe mu bahoze bajijwe amabanga akomeye mu gihugu nk'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu abashikiranganji hamwe n'abahoze bajijwe amabanga akomeye mu mugambwe w'abatazigana iprone. Umushikiriza manza kezigenza wa Repubulika akaba yavuze ko matohoza yakozwe yerekanye ko abo 17 bo baragize uruhara mu itegurwa no mu gushyira mu ngiro igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye ryabaye kuwa 21 kwezi kw'icumi 1993 inyuma y'amezi atatu gusa umugambwe Sabanya Prodebu yaserukiye mu matora y'umukuru w'igihugu utsinze. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Wahoze ari perezida w'u Burundi Pierre Buyoya mu kanya twemere ko aza kugira icyo avuga ku vyerekeye iyo dosiye ariko twibutse gusa ko mu itangazo yasohoye inyuma yaho umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi kuno wa gatanu asohoye imitahe kuri 17 bakekwa kuba baragize uruhara mu igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye hari mu 1993. Perezida Buyoya yagabishije ko amacakubiri afatiye ku moko ashobora kwaduka. Muri iryo tangazo yasiguye ko iyo mitahe atakindi igamije atari imvuza politiki no gusama ibitangaza makungu n'abanyagihugu Pierre Buyoya asanzwe serukira ishamwe ry'umwe bwa Afrika muri Mali muri iryo tangazo giwe yanagirije leta y'u Burundi kuba iri kwica kuri n'amasezerano ya Arusha atomora ko dossier igandagurwa rya president Melchior Ndadaye itegerezwa gutorerwa inyishu n'umurwi ujejwe ukuri no kunyanisha abarundi CVR mu mfunyapfunyo mukanya tumira mate hama tubandanirize muri Congo muzi amatora mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ariko yamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu matora yinyirije mu mpera za kuno kwezi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye ko azokwimura ibirindiro by'abasirikare akongera gatoso rumubano n'ibihugu 9 bihanurubiye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kwirinda no gutuza imigwi yabitwaje ibirwanisho gataka kico gihugu inkuru irambuye n'umunyamakuru ijwi ry'Amerika Claude Ganza munyamagana ariko akurikiranira ku buryo budasanzwe inyitegura y'amatora muri Congo.
Igice cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kimaze imyaka ibarirwa muri 20 ari isibarino ry'imirwano kubera uruvangitirane rw'imitwe y'abarwanyi mvamahanga n'iy'abenegihugu. Izi ntambara zimaze guhitana abaturage batari bake ariko zanatumye abandi bihumbi bava mu byabo. Hamwe na hamwe muri iki gice cy'igihugu n'ubu hayoborwa n'imitwe yitwaje intwaro ku buryo ubutegetsi bwite bwa leta butahagira ijambo. Felix Tshisekedi wiyamamariza kuyobora igihugu avuga ko kugarura ituze n'umutekano mu gihugu aribyo azaheraho ariko azibanda by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu. Tuzimurira ubuyobozi bw'ingabo aha perezida na minisitiri w'intebe kugeza aka gace kabonetsemo umutekano. Ubugome tubona ibeni ubwicanyi bwose n'urugomo tuzabirandura. Mu migambi ya Tshisekedi Felix na Vitali Kamere harimo no kugirana umubano mwiza n'ibihugu bikikije Congo nk'imwe mu ntwaro zikomeye zo guhangana n'imitwe y'abarwanyi yajujubije by'umwihariko burasirazuba bwa Congo. Vitali Kamere ati igihugu kimwe gihana imbibi n'ibihugu 9 ubundi byakabaye ari imbaraga zacu. Mu mayeri ya gisirikare kubana neza n'abaturanyi bikubera urukuta rw'ubwirinzi. Ni nk'uko n'abanturanyi n'umuntu nabona umujura urira urukuta ajya kumwiba ngahita amufata. Tuzimakaza politiki y'imibanire myiza n'ibihugu by'akarere. Aba bagabo bombi bavuga ko bazashyiraho n'ibigo byigisha imyuga inyuranye ku rubyiruko rutagize amahirwe yo kwiga mu rwego rwo kubarinda kubimburamo korongo bayoboka imitwe y'abarwanyi n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Felix Tshisekedi asanga uburyo barinda ubusugire bw'igihugu n'umutekano wacyo imbere bafatwa butabatera imbaraga zo kugikorera bivuye inyuma. Ibyo nabyo ngo biri mu byo azahindura. Bafatwa nabi cyane, bakorera mu buryo busa n'ubudashoboka, baho nabi kurusha inyamaswa. Tuzabasubiza agaciro ku buryo bazajya baterwa ishema n'umwambaro w'abapolisi, ni nako bizaba ku basirikare. Abasirikare bacu benshi barakwiri beni ntiyagira ubyitaho kandi abafasha n'abana babo bagatereranwa. Tuzasubiza agaciro umwuga ku buryo bazajya baterwa ishema n'umwambaro wabo no kwitangira igihugu, kandi bizabaha imbaraga kuko bazaba bazi ko igihugu kizafasha imiryango yabo. Ubwo nibwo butegetsi tugiye gushyiraho. Bavuga kandi ko bazashyiriraho urubyiruko rurangije amashuri yisumbuye gahunda yo gukorera igihugu. Ibi ngo bizaca mu myitozo ishobora kuzabera gisirikare bazigishirizwamo gukunda igihugu no kukirwanira. Claude Ganza munyamagana mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa ku bwa Ijwi ry'Amerika.
Tugumeye muri Kongo ariko tubabwira ivyerekeye ivy'impunzi abapfasoni n'abakobwa bo mu ikambi yo mu Rusenda ari mu territoire ya Fizi ntara ya Kivu ya Majepfo bavuga ko amaze amezi agera kuri 8 ishami rishinzwe kwitahamagara yabo muri RCR ariyo ADS ritabaha ibikoresho by'isuku birimo za Kodegisi Cotex. Kubera iyo mpamvu hari abagore bahitamwo gukoresha amashashe igihe bari mu mihango. Inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngavu.
Bamwe mu bagore n'abakobwa mu nkambi yo mu Rusenda bari hagati y'imyaka 15 kugeza kuri 46 y'amavuko bavuga ko bafite ibibazo byinshi ariko byagera mu gihe cyo kujya mu mihango bikaba ibindi. kuko badafite ubushobozi bwo kugura bimwe mu bikoresho by'isuku bizwi ku izina rya Makotex ndetse n'ishyirahamwe rya EDS rya risanzwe riba izo Cotex rikaba rimaze igihe kigera ku mezi umunani ritazitanga.
Ego meke bya Makotex ndamuse musenda kiraduhanze turakwije amezi hafi umunani tutaranywa Makotex ni kuvuga twarigeze kubona EDS ishingira ngaha mu nkambi bahenda duherwa twarakwagira dupokeza Makotex ariko twarindiriye twarabuze ngeza n'ubu tuko turakoresha amashashi dutoragura ko nta naho twokure birembe byo gukoresha turahangayitse cyane ngo simwe no nkambi ya Rusenda. Icyo dusaba nuko ishyirahamwe IDS nkuko ryiyemeje kuza gukora nibikore tubone ko niko rirakora reka ridashoboye gukora naho hinjira indi shami rikore mugo tubone ibyo twandikiwe kuko turahangayitse cyane mu ntambi ya Rusenda urumve kubera ku buryo bwo kubura Makotex umuntu atomboje ukagira nkaho utora ikirembe bataye urakoresha icyo kirembe mugabo byanse naho urondera rya gishashe ukabara icyo ukoresha mugabo urumve ko n'ingwa bari kubadukwegera na mbara gakiza kubera impanga yo kubura Makotex nkuko twatuyandikiwe umuntu arashobora kubona atamenye gukoresha ibyo birembe avuga ati hinjira biri waje n'ikingira ubugwayi asegenda gahuruta niwe wumva babandi bari kubaranya bakubitwa bagwana bagira gute kubera iki amadeni turiko turakwegerwa n'amashyirahamwe atatwitayeho uko tegese musanzwe twigura ibihumbi bibiri bibiri na tanu kubivana naho no kuyitomboza ugiye gahuruta umuntu deni ry'ibihumbi bibiri cyangwa bibiri na tanu ukagenda ukagura iyo kotegese ejo yabuza kwishyuza ukayabura ni kwa gutana mu ngumu usanga nko inuzenya intambara ziko zira nyinshi ngaha mu nkambi mu mitwe bw'abamama cyangwa abakobwa bashyize gukoresha Makotex
itangisha ka Esperance n'umugore mu nkambi yo mu Rusenda uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko afite abana babiri b'abakobwa batangiye kujya mu mihango avuga yuko kubera bari bamaze kumenyera gukoresha za Cotex bahabwa n'ishyirahamwe rya EDS biri kubagora gukoresha ibitambaro ndetse n'amasashi aha akabasaba ishyirahamwe rya EDS kongera kubaha ibyo bikoresho by'isuku
turasaba haseri turungikira ibikoresho iturungikire Cotex ugihe bisaba kari amezi atatu iturungikire ku mezi atatu mu gihe amezi atatu aheze turonke ku yandi mezi atatu ko baba baduhaye ibikwiranye n'amezi atatu ariko bakaca baturenza tukamara n'amezi atandatu tutarose nibaze batugeragere zarero ku mezi atatu turonka
gusa umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda nibizi poste asaba aba bakobwa n'abagore bari basanzwe bakoresha izo Cotex gutegereza kuko bakomeje kuganira n'ishyirahamwe rya EDS kugira ngo ryongere umubare wa za Cotex
kuri aba babyeyi bidogera mu kubura ama Cotex hano mu nkambi yo mu Rusenda tubabwira bihangane kwanza kubera yuko mu Cotex bari baje gutanga hano mu nkambi twategekanya kuronka ama Cotex arenga gato ya ku bihumbi indwi ishyirahamwe ryaje kuyatanga ryace rizana Makotex ibihumbi bibiri birenga ko gatoya duca tubona ko ajya Makotex agabuwe hari abakenyezi benshi bazoca babura ugaca usangana ibintu biriko birazana uruhagarara rubi hano mu nkambi duca tubanza turabihagarika kugira turabe ko bashobora kongereza tuguma tubasaba turabe ko bokongereza bakwize kugira bagabure zijya Cotex ku babyeyi bose zibakwiye
mwese niki mwakora kugira ngo icyo kibazo kigenda kigaruka kibe cyakemuka
icyo kibazo icyo dukora twebwe twandikira hasere tukamenyesha SNR hamwe n'iri shyirahamwe rijeje kugabura ariyo IDES kugira nabo bace basaba rya shyirahamwe rya ryaje kudufasha ko byokongereza bijya bintu ajya Makotex abura kugira nayo nyene uwo ari we wese hano nkambi mwabajya bakenyezi uwakwiye kuronka bijya bintu byiwe ibyo amategeko murekurira abironke atacamira
mwomenye yuko muri nkambi yo mu Rusenda iki kibazo cya Makotex ababyeyi n'abakobwa bafite kiza cyiyongera ku bindi bibazo by'ubuzima izi mpunzi z'abarundi zo mu nkambi yo mu Rusenda zisanganywe birimo ikibazo cyo guhabwa imiti idahagije kandi impunzi zifite ibibazo bikomeye by'uburwayi zikaba zitaza zihabwa za transfer zo kujya kuvurizwa mu mujyi wa Uvira ndetse no mu mujyi wa Bukavu. Vedaste Ngabo kubwijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo arakinuye mu kanya turagaruka mu gisata cy'amagara y'abantu ariko tubanze tunyarukiye n'ubundi mu makamba atandukanye muri Tanzania aho zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye nko mu ikambi ya Nduta mu burengerazuba bw'ico gihugu zishimiye ingingo yaraye ifashwe ejo kwa kabiri na leta ya Tanzania yo kugura isoko rusange rihuza impunzi hamwe n'ababana nabo ni mu gihe hari haheze kiringo cy'amezi ane iryo soko na ndi ari mu kambi za Nyarugusu na Mutenderi yugawe ibindi na James Jovin akwejuga Amerika muri kambi ya Nduta.
Abarongozi b'inkambi ya Nduta kuri wa kabiri basaba itangazo ryo kugurura isoko rusange rihuza impunzi z'abarundi hamwe n'abatanzania ikindi kirekuriwe no gutwaza amakinga hagati mu nkambi kiretse amamoto. Mu kwezi k'umunani muri uyu mwaka wa 2018 leta y'igihugu cya Tanzania yafashe ingingo yo kugara amasoko rusange mu nkambi za Nduta, Mutenderi na Nyarugusu ku mpamvu z'umutekano muke ariko byibonekeza yuko yari migambi yo gusunika impunzi kuyandikisha kugira zisubire mu gihugu cy'amavuko. ko ibindi vyugawe muri ico gihe nyene byarabatwaza amakinga n'amamoto mu nkambi amabare amarestora hamwe n'amabutike yose kuva leta ya Tanzania yugaye ibyo bikorwa hari hakiye kiringo cy'amezi ane kubwizo mpamvu impunzi zari zibayeho nabi cyane kubera zitagira ubushobozi bwo kwabukanya ibiribwa zihawe n'amashyirahamwe kibure gusohoka inkambi kujya gusuma irya Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nduta zone ya 10 zimwe mu mpunzi z'abarundi zahaye ikiganiro rya Amerika zirashima kubona leta y'igihugu cya Tanzania yugurura iryo soko hamwe n'amakinga gukorera hagati mu nkambi
ko ndashimye kumva yuko isoko amunga n'umwayuguruye nuko ndashimye serikali ya Tanzania ko dufatwe katugurira isoko nuko twari tubabaye cyane kuba twataso ko dufite dusumiramwo aha byatugora cyane umuntu agiye gusuma akabura n'utubo gasuma nuko uri Imana ibahetsagire kweri aha n'umuntu yahika gahutse ko umwana mungana igihe hari yande twaragenda tukagura gahutse kamahera makenya umwana karunga kagenda kwishyura yambaye nene kweri ubu nuko iturashinye ko mutugura isoko ejo ko twari mu munezero mwishye byishimo byose kweri umunsi mukuru kuri twebwe kwa mutugura isoko
turanezerwe cyane vuye ku mutima kubona uyu munsi habayeho inama yo kuturemesha batubwira ko batwuguriye isoko ya mungano yari yugawe kimwe mu by'ukuri ndi mpunzi imwe ibonekana ngaha mu nkambi y'Induta nkabamba ngaha mu zone y'icumi ndanezerewe cyane kandi sije ndi umwe bivuye ku mutima kubona iyi soko yongeye kugururwa mu by'ukuri abagize icyo botera ni guhuza ibyiyumviro kugira batwuguriye isoko turabashimiye cyane bivuye ku mutima
kimwe mu bibazo byari bibangamiye impunzi muri icyo kiringo cy'amezi ane ni gukabukanya ubugari bwa misi yose baronswa n'amashyirahamwe abarwayi bakeneye agaceri cyibure agatoki bo ubuzima bwari ko burabandanse uyu ni umwe mu bahaye ikiganiro cy'iya Amerika
mu by'ukuri kuva mu ngano yugawe ubu zima bwarabaye nabi kuri twebwe impunzi kuko nka twebwe twari dusanzwe dukorera urudandazwa rutoruto mu isoko ya mungano mu byukuri ibintu byarahindutse ubuzima buragenda nabi mugani rero uko biri kose twebwe twabishimye uko nyene kuko ku ngingo bari bafashe ntacyo twari gushobora gukora
ariho ibintu bimwe twabonye byari byaduhagamye nk'abantu impunzi turi ngaha muri kambi y'Induta turafise nk'abantu ushobora gusanga ikintu cy'ubugari iminsi yose bikitugora kugifata ariko nukuri agafu kari kabuze ukuntu twashobora kuza turahindura ngo twari ukuntu koza turaronka agatoki none nk'ubu muri kano kanya ko tubonye yuko mungano yongeye kugurugwa turironse amahirwe ko dushobora kujana ikibakure kimwe mu isoko tugasanga ababene data bo mu kijiji nabo batuzaniye agatoki tukanyuranya tukaronka akantu twashobora guhindura ubugari bwa misi yose
kubwiza mpamvu abasaba leta ya Tanzania hamwe n'amashyirahamwe afashe impunzi kubandanya afata impunzi neza kandi akabaronsa uburenganzira bukwiye kugira babeho neza mu buzima bwo mu buhungiro mu gihe ibibazo byatumye bahunga ibisa nk'ibitarakemuka
nukuri turabasabye mushishikare mukagira mukutwugururira n'aya masoko atwegereye nk'akarorero nk'isoko yacu amasoko ari ngaha hagati mu ikambi nk'uko mwazagiye birashika ugasanga udusoko tumwe twarugawe kuko hariho nk'umuntu ushobora gusanga ari ikimuga bikabitaho mukundira ko yoshobora gushika mu isoko nkuru nukuri iyo utu dusoko duto two hafi y'imuhira tubaye natwo dukora neza natwe biratunezera cyane muri uwo mutima rero mwagize wo kwiyumva kugura isoko ya mungano nukuri mwoshishikara mutugira imbabazi no muri uko dusoko duto
twasaba yuko nk'uko amashyirahamwe yakorakoranye akiga ku kibazo kijyanye n'isoko ya mungano bakaba bayuguruye twasaba ko n'amamoto nayo boyarekurira gukora kuko nk'uko nk'umuntu yaranguye nk'utuvoka biragorana kugira ngo ashobore kudushikana mu zone ya gatanu twasaba rero ko n'amamoto nayo boyarekurira kandi na ikindi nacyo dusaba twasaba nk'amashyirahamwe yarajejwe gutanga imitahe ku mpunzi nabo nyene turabasaba ko nabo nyene boduha umutahe twoshobora gukoresha kuko twebwe impunzi biturima nta kimwe dukora tugumaho mu ikambi muri make nta mahera dufise naho dukura amahera nta hamwe twirirwa twicaye turasaba ko mwodufata mu mugongo kugira ngo natwe dushobore kubaho
iyo soko rusange rizozarirarema buri munsi wa kabiri mu nkambi ya Nduta zone ya gatanu gushika n'ubu inkambi zugururiwe kurema isoko no gutwaza amakinga ni Nduta na Nyarugusu inkambi ya Mutenderi bivugwa yuko nayo izorekurirwa kwa momisi za kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini iri ya Amerika
kakazi kikamenyesha ko hageze ko tubabwira canke abaganga baduhimiriza ingene tubungabunga amagara yacu n'ayabacu. Uno munsi turagaruka ku ngwara y'uruhumyi ku bana. Muganga Patrick Budengeri yituwe na mgenzi wacu Diane Ndonse i Bujumbura kugira ngo amusigurire uruhumyi ku bana ico ruva ko muri make yamubwiye ko rimwe na rimwe iyo ngwara ishobora no kuva ku bavyeyi batitayeho gusuzumisha amagara yabo mu gihe bari bacibungenze. Reka tubaha akanya baduge kiyago.
Muganga Patrick Budengeri umuhinga yanonosoye ibijanye no kuvura ingwara z'amaso asigura ko uruhumyi ku bana rushobora kubafata mu biringo bitandukanye bacamwo.
Hari uruhumyi bavukana, ubwo ruhumyi kenshi ruba rwavuye mu bituma byashitse uyo mwana akiri mu mbanyi ya mama wiwe. Hariho n'uruhumyi ugira kabiri rufata abana bari ko baravuka, abana bavutse. Ubugira gatatu hariho n'uruhumyi rufata abana bamaze kuvuka mu kiringo baba ariko barakura.
Nkabonye uruhumyi rubafata bakiri mu mbanyi biba byatewe n'iki?
Ibituma bikuru bikuru ni mu gihe umubyeyi yibungenze yagwaye ingwara zimwe bita ma infection zigaheza zigafata umwana akiri mu mbanyi ya mama wiwe agaheza akavukana uruhumyi. Hariho kandi n'imiti, imiti umubyeyi afata yibungenze iheza ikagira ingaruka mbi kubona k'umwana.
Muganga abandanya asigura ko abana bavuka batageze bakarinda kubundikirwa bari mu bakarigwa n'ingwara y'uruhumyi. Nayo ku bana bariko barakura ahanini ruva ku ngwara zitandukanye zishobora kurutera no kubakuze.
Nk'abana baheza bakagira ingwara nk'iza glaucoma, akagira ingwara z'amadiabete, akagira nk'isanganya ijisho rigakomereka hanyuma hakazusandukiramwo uguhuma.
Uretse ko umuvyeyi ashobora gukingira uruhumyi umwana wiwe akimwibungenze, binashoboka ko arumurinda ataramusama mu mbanyi.
Hariho ingwara umuntu ashobora kubona umuvyeyi acibungenze akabona yuko uwo mwana azoshobora kuvuka afise ugo ruhumyi, zimwe zimwe zirakingwa abavyeyi imbere yuko basama bakabakingira kugira ngo izo ngwara ntibazozihereze abana babo, canke iyo yibungenze bakaraba imiti izwi yuko ishobora gutera izo ngorane bakayimurinda muri ico gihe yibungenze.
Muganga Patrick Budengeri abandanya avuga ingene abavyeyi bafise uruhara runini mu gukingira uruhumyi abana.
Iyo umwana atariko arakura abona neza buryo umuvyeyi arabibona, urabibona yuko umwana umukinisha atakuraba, umwana adahumura neza. Ikintu wokora nuko woca bihutira kumuzana kwa muganga, hama natwe tugaheza tukamusuzuma tukamupima tugaheza tukaraba ko ari ingorane cyangwa atangorane hari. Kuri izo ngorane zishikira abana bakuze, uburyo bashobora kubakingira no kubarinda gukinisha ibintu bikomeretsa amaso. Ivyo navyo hari abana bakinisha imikubuzo, bakina baterana amabuye, bakinisha imbugita, ivyo byose ni ibintu bishobora kubakomeretsa hama bikabatera uruhumyi.
Kubakunze kuvuga ko hari abantu bashobora gusubirizwa ijisho ryahumye n'igigikoko, uyu muganga w'umuhinga mu kuvura indwara z'amaso abyamirira kure.
Ibyo byose byo ariko hariho ubuhinga buhari yuko ijisho ritabona umuntu ashobora kuribaga, mu kuribaga ntarikuramo, aribaga ririmwo mugabo agakuramo cyateye kutabona, hanyuma araheza agasubizamwo agahimba gashasha kugira ngo umwana cyangwa ukuze ashobore gusubira kubona neza. Hanyuma ikindi gihora gikogwa yari ijisho tubona ritashobora gusubira kubona cyanke amaso arimo kama kansere, iryo jisho umuntu arariheba akarikuramwo kugira ngo akingire ubuzima bw'umwana. Iyo arikuyemwo araheza agasubirizamwo irindi jisho atari igikoko, mugabo ijisho rya plastiki.
Ariko atacyo ribandanye rimufasha mu kubona kwiwe.
Ni ijisho ryo gushariza gusa kugira ngo umwana akomeze asa neza, abandi bana ku ishuri ntibamutinye cyanke nawe ngo bimutere umutima mubi kubona adasa n'abandi.
Muganga Patrick Budengeri ahanura ababyeyi kwama bitwararitse gusuzuma amaso y'abana babo kugira ngo bavuze hakiri kare mu gihe babonye ikibateye amakenga. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakinoye kabakinira amenyesha makuru bacu batandukanye bagize uruhara kugira ngo banyu mu ntara y'ino munsi ishoboke yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi kamwe na ingenieur Adius yamfashe muhinga bw'ivyuma na Diane ninahaze kuri mikro Imana niyangirira ubuntu ikantiza amagara tuzongere ejo nkaho twahereye.